bandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri studio ya 18 muri kumwe na Jodiane Nahazwe ndongoye ibiganiro twafitiye muri kano kanya. Muri byo harimo ihimbazwa ry'umunsi mukuru witwa Saint Valentin, umunsi witirirwa abakundana. Nivyo tugaruka ko mu kiganiro c'abanyedini, ariko mu kanya turabanza tubabwire ahagezeho ku isi. Abakenguza amateka mu migambwe ikomeye uko ari ibiri muri Leta z'Ubumwe za Amerika bari mu biganiro byo kwiga ku mafaranga leta izokoresha no gukinga kugira ngo ntihasubire kuba uguhagarika imirimo ya leta mu mpera z'inondwi, biranuganurwa ko baba baraye bashitse ku masezerano. Nta n'umwe yamara muri bo yashimye kugira ico ashikirije kubiri muri ayo masezerano, conke ngo avuge nimba perezida wa Amerika Donald Trump bamwemereye amafaranga asaba yo kubaka uruhome ku rwego mu manuko bwa Leta z'Ubumwe za Amerika ahari na Mexique. Abo mu mugambwe w'abademokrate bemeye amafaranga azokoreshwa ku mutekano w'urubibe ari munsi yasabwa na perezida Donald Trump kugira ngo uruhome yipfuza rwubakwe, ariko Trump nawe ananavuga ko yashaka yose. Ibiro by'umukuru w'igihugu White House hamwe n'abashingamateka bariko biruka n'umwanya kugira ngo umunsi wa nyuma wo kwa gatanu aho amafaranga leta ari kwirakoresha azoba yaheze kugira ngo igihugu ntigisubire mu bihe byo guhagarika ibikorwa vya leta ubuheruka muri buka ko vyahagaritswe kwe imisi 35. Mumenya ko perezida wa Amerika Donald Trump yari mu gisagara cha El Paso muri leta ya Texas ku mugoroba w'ejo kuwa mbere kwamamaza ivy'uruhome yifuza kubaka ruzokumira abinjira mu gihugu binyuranye n'amategeko. Ibihumbi by'abanyagihugu muri Haiti barihereje amabarabara ku murwa mukuru Port-au-Prince hamwe no mu bindi bisagara mu gihugu ku munsi w'ejo wa mbere, basaba perezida Jovenel Moïse gutanga imihoho, kuduza ibiciro by'ibifungurwa hamwe no kurya ibiturire. Ni bimwe abari muri iyo myerekano bavuga ko biyamiriza aho begeka perezida hamwe n'umushikiranganji wa mbere wiwe ko ari bo bibazwa byose. Leta iregwa kandi kurya ibiturire mu masezerano y'ibitoro yasinye na Venezuela. Hari umurwi w'abashingamateka bariko barasaba Moïse gutanga imihoho nabo nyene mu itangazo abashingamateka basohoye ejo bagiriza umukuru w'igihugu kugaragara muri raporo y'ibiturire muri dosiye yo gukoresha n'abamafaranga yavuye mu bitoro ico gihugu cahawe n'igihugu ca Venezuela. Gushika kuri ino saha leta ntiremera kwegura naho bariko barayisaba kwegura, ahubwo perezida Jovenel Moïse avuga yuko abanyagihugu ari mu mabarabara bo kwisubira ko bagahagarika imyerekano. Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda ku FM 104 n'ibice bitatu, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 45, 31 na 41, ku mugoroba ni kuri 19:22. Ahandi mutwumva ni kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, Facebook ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba mu kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara.
Nuko rero nene babwiye kuri umunsi mu kiganiro wanyu mu ntara tuza kwibanda ku by'umunsi mukuru w'umweranda Valentino uzwi nka Saint Valentin mu rurimi rw'Igifaransa wimirije guhimbazwa uhimbaza ugenekerezo rya 14 kwezi kwa kabiri uko umwaka utashe. Uwo munsi ntiwakirwa co kimwe mu masengero atandukanye muri Ekleziya Katolika barawemanga, mu gihe handi mashengero bavuga yuko atawubikoza kuko utari no muri muri Bibiliya. Uwo munsi mukuru urahimbazwa kuva mu mwaka mwaka w'amajanabiri na mirongo irindwi na gatatu vyatanguriye mu Butaliyano. Mugenzi wacu Diane Ndonse yakira batumire bari kumwe mu kiganiro abanza batubwire hama baduge ku ijambo.
Patri Pierre Sengiyumva ari mu bajejwe ubutumwa bw'ingo n'imiryango muri diocese nkuru ya Bujumbura, turabaramukije.
Amahoro cyane.
Namwebwe Apotre Kevin Sibomana murongoye ishengero umugwa w'Imana nzima CLG, namwebwe turabaramukije.
Turabaramukije.
Turi kumwe kandi na Miss Furaha Rebecca wo kuri kaminuza mpuzamakungu ya Equateur i Bujumbura, namwebwe turabaramukije Miss Rebecca. Twibutse abatwumviriza ko mwumviriza ijwi rya Amerika, aho tuza kuvuga ku munsi mukuru mweranda wa Valentino usanzwe uba itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri, ni kuvuga ku munsi wejo uwo bamwe n'abandi babona mu buryo butandukanye batakira kumwe. Mwebwe Apotre Kevin Sibomana, mwebwe umunsi mukuru mwe muwakira gute?
Umunsi mukuru wa Saint Valentin kuri twebwe bwa mbere na mbere ni umunsi tutabona mu ijambo ry'Imana canke benshi bakunze kwitirira umunsi w'abakundana. Mugabo twebwe turavye mu byanditswe byera nuko nta munsi wahariwe icyo kintu uhari. Ahubwo nyabuna
umweranda Valentino ntarimo
muri Bibiliya.
Yego.
Oya. Ngira Patrick umburaza kuduha umuco mugabo mu biranda ijambo ry'Imana tubwira ntawe tubona Valentine nibaza ko na Bibiliya yanditswe ahubwo ataranaba kwanza niko biri. Yego, kuri twebwe umuntu akundana ubwambe na mbere ni ufise Imana rukundo muri we. Yego, rero nta munsi twovuga ngo tungu tuhariye iki, ahubwo nyabuna ijambo ry'Imana ritubwira kutugaragaza urukundo mu buzima bwacu bwa misi yose.
Yego, reka Patri Pierre nawe atubwiye ngene wakira muri Ekleziya Katolika. Patri, mwebwe musanzwe muri Ekleziya Katolika uwo munsi muha ikibanza hari n'inyigisho ziba zitegekanijwe musanzwe muha urwaruka ndetse n'abakuze, niko biri?
Urukundo mu bisanzwe ruva ku Mana, kandi urukundo rw'ukuri ntiruhera, bizokwamaho kuko ruva mu Mana yamyo kandi horaho bizokwamaho. Umunsi mukuru wa Valentino twebwe muri Ekleziya Katolika dusanzwe dufise umugigwa wo kuvuga ati urya muntu n'umweranda, kubera iki? Turaraba ingene uwo muntu umwanya yabayeho ngaha kuri iyi si, hari igihe aba ari uwari yihebeye Imana canke ugasangana umukristo asanzwe, ingene yagerageje kugenderera ijambo ry'Imana ku buryo abantu bose bavuga bati urya muntu mu bandi yarabaye akarorero keza. Abo rero nibo hariho amategeko y'Ekleziya itegekanya, bakaca bavuga bakavuga batujya muntu n'umweranda bafatiye kugene yabayeho ngaha kuri iyi si, kugene yakigo rukundo rw'Imana ngaha kuri iyi si, kandi akabera akarorero keza abandi mu kwemera.
Valentino rero yawakire gute?
Uyu rero Valentino ahari mu mwaka wa 1270 nkuko babivuga babitohoje ko na jensi nari bwabeho, niho rero hari umwami umwamperere bita Claude wa kabiri. Icyo gihe hari mu gihe cy'intambara, atanga itegeko ry'uko abantu bose baza mu ntambara baja kumufasha iyo ntambara. Mu nyuma rero arabura abantu baza mu ntambara, niho rero yaca avuga ati nibaza ko abantu bari kubanka kuza kuza mu ntambara kubera ibintu byo kugira ubugeni. Acatanga itegeko ry'uko mu gihugu ciwaho yatwara ata muntu numwe azosubira kugira ubugeni. Niho rero umusaseredoti Valentino yacazarakira abantu bitegurira kugira ubugeni, akabakira mu ibanga, akabaherekeza, hamagabashikana naho baragana bakagira ubugeni. Munyuma rero umwami yahavuye abimenya, maze kwimenya uwo Valentino bace bamufata, bamufashe rero bacamushira umucamanza ngo amucire urubanza. Uwo mucamanza nawe yari asanzwe afise umwana w'impomyi. Niho rero Valentino ashitsiwe uno mucamanza yamubaza ati wewe uri pati dategome cende umusaseredoti, nimburiwe sengera umwana wanje akire, ama meze ndavyemere. Hama Valentino uko babivuga yarasenze arasaba Imana iramufasha, hama uwo mwana arakira. Amaze gukira uno mucamanza n'umuryango wiwe bace bahinduka, bace barasaba ni batisimu. Mu nyuma Valentino acaburukiza rwagiye kuri uwo murugo rw'uwo mucamanza. Niho rero umwami abimenye ko Valentino ataciriwe urubanza yaciye agira iki? Yaciye yica uwo mucamanza. Hama na Valentino nyene bace baramwica, bavuga ko yapfuye mu mwaka wa 273. Kuva icyo gihe rero abantu bace bamufata novuga nti patron, novuga nti nk'umuvunyi w'abantu bakundana. Batangura rero kumwitirira abantu bakundana. Kaba rero hari hasanzwe hariho umugigwa mu gipa mu migigwa y'abapagani wari uhari, umunsi bita ngo ni umunsi w'abakundana. umunsi rero bitango nuwa bakundana wari uw'abantu bahura bakaja mu byo kuryohera umubiri gusa
hari mu migenzo y'abayuda canke hari mu gihugu iki
hari mu Butaliyano niho rero mu nyuma rero abo bace bagenda biyitirira Valentino niho rero mu nyuma mu kinjana cya gatanu niho Papa Gerase wa mbere yavuga ati umunsi bitirira wa Mweranda Valentino nshobora kuba umunsi wo kuja gucumura umunsi wo kuja kuryohera imibiri w'abaryoherwa ku mibiri yavuga ati reka rero tugire umunsi mukuru uhimbazwa muri Ekleziya kugira tuwiteka wapfuye kuri uwo munsi niho rero batangura yo guhimbaza Valentino neza muri Ekleziya hama rero uwo munsi mukuru urahava rero ugenda urakwira mu bihugu bimwe bimwe gushikana ushikanga iwacu i Burundi ngaha mu Burundi twatanguye kuhimbaza mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda cyo gihe byagenda gute ngaha i Bujumbura abadandaza bari bashoboye gufata gukoresha neza uwo munsi mukuru rero
yego tutaraja kure reka duhe ijambo Miss Rebecca Furaha asanzwe yaserukiye n'urwaruka hano tuzi ko ari nago rukunze guhimbaza uwo munsi mukuru cyane Rebecca mwebwe muwakira gute uwo munsi mukuru
twebwe kenshi nabwo tuyumvira aho uwo munsi aho wavuye ibyo padiri akara tupataja kenshi nanuko twatubizi nubwa mbere ndabyumvise ariko twe tubona nk'umunsi w'urukundo gusa uko himbaza urukundo kujya hariho indi minsi dushobora guhimbaza amahoro ahandi tugahimbaza ivuka rya Yesu naho tuzi ko atavutse muri December mbwa hakaba ari umunsi abacaguye na savante tu celebranye ne ya seburukundo umuna gukunda akakwibuka akakwereka akanera akamenyezo kubukunda
reka mukiraho nyene ugo rukundo hari urukundo hagati y'abavyeyi umwana hagati n'umuvyeyi canke n'izindi ncuti hari urukundo rw'abantu basengera hamwe ko muisengero ubwo pati rashobora kuba akunda abakirisu canke abakirisu bagakunda pati cyangwa abakirisu bakundana hagati yawo hari urukundo tumva urukundo bubakana rw'abantu bazokubakana mwebwe rero muhimbaza urukundo ruwe
ni urukundo rw'abakundana bafise imigambi yo kubakana urukundo rwo gukunda mwene data cyangwa se
yego ingene rero mwebwe uhimbazwa mubona uhimbazwa urugero mwifuza birabanezereza birabahimbara urugero uhimbazwa ko
okay divaza abantu batandukanye rero bawuhimbaza mu buryo butandukanye ego hari abawuhimbaza novuga nabi mugabe babigaragaza uko babasanze babayeho mu rukundo rwabo hari aba uprofitamo uko ari ndi byaha mugabe ni
byababonera hakajyo kukujya
hama hari n'abatawuhimbaza nyene bakafata nk'umusosanzwe hari na uhimbaza akabwatire ku munsi afetugira aga programme nyene dukadusokera ntara dusokera mukambara kumbure ya kanzu keza kenshi abara katukura kera ibaye tukura turayizi yuko ibari gagaza nyene bavuga ko igaragaza ukundi hamwe n'igirabura hama mugasokana heza akabari wo udukado kenshi abara gashokola kera ko gakenshi akuntu n'umutwo hama akabari wagashugwe nyene agashugwe ka aga rose kaba gatukura abari nko nyene kenshi
ego
amena majambo meza
ego twa dushugwe twa twavuye hembega amabara tukura na yirabura nayo kwa Valentino yakomoka sinzi party mwebwe amabara nimwe mwayashitseho cyane na nubwo gwaruka gwayishiriye
murakoze cyane jewe ibyo naco ndabivuga ko ibyo nivyo ababakiri bato nimo babitsi neza ko nkaje ibara ritukura gerekana mutima mweranda bice bitangura gucangana
Apotre Kevin mwebwe namwe ingene uwo munsi uhimbazwa ngaha mu Burundi ingene mubona uwo munsi wakigwa haba mu bakuze cyangwa mu bakiri bato mwebwe muvyakira gute umunsi wo twumvise ko utabaho kuri mwebwe
ego murakoze turiko turaraba ingene hano mu Burundi uwo munsi bawuhimbaza je kubwanje nibaza ko abantu babwirizwa canke bakuye kwigishwa kuko iyo bari kwaravuga ko hari umunsi wahariwe ibi inubwo patiri yagerageje kudusigura kugira ngo baze baribuka uwo muntu urasanga abantu bariko novuga barabigira bamwe bayiprofita kuri bebe ivy'urudandazwa kuko kuri uwo munsi vraiment amashugwe muri tedemie aragira ikibazo gikomeye cyane ndetse hariho n'abankana kuri uwo munsi kwereka kuvuga ngo ntiwantelefonye ntiwagize kunuku ndongo sanga umuntu yafashe ubuzima bwiwe abukonsentra ku munsi umwe urukora rabukije muri Imana tukwereka nuko fete ubuzima wabajije kibaza ati none ni urukundo uruhe Rebecca yatubwiye ngo ni urukundo rwabiteze kubakana mugabe nibaza ko Patira aho acatubwira ibirushije kuberako surukundo rwabiteza kubakana gusa kubganje byukuri harakene binyigisho nyinshi cyane ba patira badufashe natwe twongye tubivuge sumunsi ukundi gukundana
umunsi yo kavaho umwebwe kubganyu bakigisha urukundo rw'imitsi yose
kubganje abantu bakwiye kubitahura suwo munsi werekana urukundo iyo dusomye mu gitabo c'Imana bibiliya twese twizera imigani 17:17 havuga ngo umukunza akundana ibihe byose ukandi yavukiye kubera nko muvuka numva ni bihe byose umva se umunsi umwe ni bihe byose gice cyo mugira batwumviriza nuko nibagaragaza urukundo misi yose apana lu 14 February
ego Rebecca si cyagomba kongera ko
aha navuze ko ari gwabitetse kuba kana ko vuga kuri kote cyangwa ku ruhande rw'abagugaruka kunyuma ko mwambaza ati nuruhe rukundo mugabo urukundo nyene rwagara muri bose n'abari mariye naho bakanye bakundana cyangwa kama kuri ico kintu cyo bakuru rukundo kwe kugaragara misi yose nuko bemeze kandi ukunda umuntu nago mukunda gusa le 14 février ariko igituma abajene cyangwa ruka kenshi dusupportinga uwo munsi
mushire imbere
ni byiza ko haba hariho umunsi umwe uvuga ati umuntu ukunda mukunda reka umunsi tugaragazemo Jean ukunda ku yindi lefo Jean kurundi rugeze kubera nkuko nayavuze haba hariho umunsi babageneye amahoro siko bwa biko amahoro kwisa kuye kuba gusa uwo munsi umwe canke umunsi wa la femme c'est pas iko umukenyezi dukuye kumuha icubahiro akwiriye umunsi nyene ariko ndikora abari kintu babonye kwa kintu bisagaciro ama kavuga ati reka uwo munsi twibuka ico kintu apana ko ico kintu gikorwa kuri uwo munsi nyene
yego Patrice Pierre mujeje gutumwa bwingo n'imijyango muri diocese ya Bujumbura mbega kugira ngo muha gaciro mwebwe mwamufise intumberiye
twebwe muri eklesia tujejwe cyane agateka k'umuntu ako gateka k'umuntu tukakaroreshe uko umuntu yaremanye wagashisho k'Imana Mama umuntu ingene yigenza nga kuri yisi ategerezwa ko abari kagamburukira Imana kandi akaba nkuko Imana ibishaka kwabaho. Cyo nico ca mbere duhera. Umunsi rero twebwe tugira umunsi wo kwigishanya, umunsi wo gufashanya, umunsi wo gushigikirana n'umunsi wo kumenyesha inkuru nziza. Uyu muvukanye apotre yari kabivuga. Natwe turi muri iyo ngendo nyene apotre yavuze. Muzobona ko uyu munsi kuva cyo giye cy'ibihumbi 2009 ugwaruka ngai Bujumbura gwari gwazimiye ari kwinshi cyane niko no bivuga baragura amashugwe utagwaye agashugwe amenya yaguhemukiye no mu rugo ari abantu bashwana bagabo n'abagore ngo ntiyanyibutse ntiyanterefonye turabona ko uwo munsi akogwa ibicumuro byinshi cyane kuri uyo munsi
yo kutamenya intumbero y'uwo munsi
ubu rero u Valentino umusaseredoti yapfuye kubera urwo rukundo rw'Imana yapfuye kubera hagarikiye abagira ubugeni yapfuye kubera hagarikiye abacumura. Nico gituma rero twebwe ubu ikintu tugira turafashanya muri ubu twe duca tugira indwi yose. Ubu twatanguye itariki 11 tuzorangiza itariki 17 nga muri foyer de charité. Duca dutumira abubakanye, tugatumira ugwaruka, tugatumira imisore n'inkumi. Uno munsi aza kuza imisore n'inkumi gucivugo urukundo no kureshanya mu gukoresha ubuhinga bwa none bwo guhanahana amakuru abaza kuza baza kwaronkera inyigisho nyinshi cyane ama baheze bace bamenya ingene bifata rero mu guha gaciro uwo munsi duca tugira umunsi wo kwigishanya karemwa mubajije uyu onye uyu mushiki wacu rukundo nivyo urukundo ruri mice kwinshi ariho gukunda injya gukunda abagenzi gukunda gukina ariho gukunda ikina kiriya mugabo urukundo rw'Imana ni gukorera ineza uwundi kwifuriza ineza uwundi kandi urukundo ruva ku Mana rutanga ubuzima ntirutanga urupfu rero Valentino bamukoresheje nabi baca basanga bahanya urupfu batahanya ubuzima
mbega uwo munsi mwebwe muntu ukwiriye kugumaho Rebecca mwe muntu umunsi ukwiye kugumaho canke wovaho muvuga kwiki kuko muntu ari uwo munsi umengo ntutswi muvuga kwiki ku bijanye nuko n'ikibanza ukwiye guhabwa mu gihugu hamwe mu masengero barawemera ahandi ntibawemera mu gwaruka bakawufata ukundi niki kibanza ukwiriye kugira
je nibaza ko kuko kuvuga yuko utazwi mu nzego canke ni kwera batagitsingira ko konje ibe ari munsi abantu badakora mugabo nibaza yuko abantu bose baba wuzi mu bujya mu isanzu sino mbona atatu twaye kwera hanigihe ufasha ugukomeza nyene ubukundo hagati y'abantu umuntu akabonegwaho ukugira iyo program ugasanga umuntu nigera aronka program yo kubana hame no yo kugira umwanya wo kuganda no ubakanye kwera kati kenshi kwera abana cyane kwera indi ndi ntuga gasanga uwo munsi kwera ati uwo munsi no guselebura urukundo ati reka twicare katuyage tuvugane ibya kadoda cyane kasanga uwo munsi haravutse imigambi mishasha na wame
apotre mbona witwe gacane sinzi cyangwa kuvuga
igituma ni ikintu ko nkuko nagomye ndabivuga na patri yafashije kubishimangira harakenewe inyigisho twarakundanye twaraciye mu gihe aho ukundana n'uwo mwubakanye cyangwa sinzi umubwiye ngo programme ngo tuzokoma dusoka kuri uwo munsi n'uyu n'uyu ahandi nta mwanya afise iyo programme ni yije ntiziri mu buryo we
yavuze ko ari giha abasanzwe bataronka ko kanya
ashaka
ubona akajyo gutangura
adaciye aronka umwanya ro katorze naho bica bigenda gute ahubwo nica muri imana rira bitwigisha ndetse nabantu baragerageza kubisigura mu buryo cyangwa buri urakora akazi mugabo kandi akazi nikagutwara uribuka kubise andi mangajuma yandi urivuka kufise umuryango urivuka kufise abantu urivuka ko nubwo akazi kugutwara hari umwanya tegezwa gukonsaka kubwo umuryango wawe nabawe ahubwo nyamuco tubwira abantu uko abantu barondere imyanya yo gusangira nabo bakunda ariko atari kuri umunsi gusa kuko bibaye kuri umunsi bizoba umugigwa hama kenshi satana acavyitiza kugira nyine abidetourne gusa ko nkatwebwe bon tuvuga ubutumwa bwiza inkuru nziza ko dufata ko hari ibintu bimaze kwinjira mu mitwe y'abantu bigo ngene bikurayo mugabo umuntu aga profita ako karyo kugira ngo ashobore gufasha abantu boye kubandanya baje mu nzira mbi hagunya abantu bagahindurira ndango bakaje mu nzira nziza kubwanje nuko ndabibona
ego pati mwebwe umunsi y'ikeze katolika iraho ikibanza nkundi wabandi beranda kugwego kw'igihugu ariko ntuzwi uwo munsi kandi ari ikintu kiraba ingo n'imiryango kiraba ugwaruka umunsi mukuru w'umukenyezi umunsi mukuru ugwaruka usanzwe ari umunsi uzwi cyane mu ntwaro ubona abo muvuga ku iki
twebwe muri ekleziya katolika hari haberanda benshi cyane abo beranda bose umunsi wabo usanga tuwibuka mugabo ntitusabira ngo ube umunsi wikonje cyangwa umunsi wo guhimbaza bikomeye cyane mugabo twebwe tugiye gusenga turibukanya uwo munsi wariwo twereye duca tumurikira ugwaruka ingene babibamo nk'uko Imana ibishaka kandi bakaraba imbere bagategura kazoza kabo wapotre arubatse arabiyizi ubuzima bayemo ubu n'umugore wiwe ntawe bihuriye nibaba bakiri bato bita kopinaje rero ituma bakiri bato bakeneye umuntu ababa hafi akabamurikira kabereka ibiri byo n'ibitari byo amakabereka n'ubuzima barimo
ariko kandi n'ababyeyi ari kumenga uwo munsi ntibawushigikiye
abavye nibo cyikiri bituma abana baje mu ngeso mbi bo kiretse ko ari abavyeyi nabo nyene bahura bagahana gashugwe bakaganira iby'urukundo rwabo iyo bari mukuri nta kibazo cyari
abavyeyi kenshi bashobora kudashikira kwa abana babo babikora kuba guhimbaza cyane nk'iyo bazi kumana atarakura gato n'umwana ariko ahimbaza ibiki umuranda muntu agendana na naka atatazijyarimo mugabo hanege avye abuhimbaza nk'ubu example Jean ya vye wabanje minsi yose kuri ku Saint Valentin mbona papazani shuge mama ina akagira kanu kari special nyene ko kwera avuga ati numunsi w'urukundo numunsi ubuzwi nk'umunsi w'urukundo rero iyo ufise umuntu mukundana wawiteze ko akora kanu atagakoze naho urumva yuko ari kinatakoze naho nagumuntu ahinda kura izo bintu byose ngo umuntu ngo namanya afite cyangwa ikera avuga ati Sheri turakunda none zagenze yego n'abavyeyi barawuhimbaza bamwe mugabo
ariko urumva ukwiye kwigumira nk'uko patiri yabivuze ukwiye kuguma hagati y'abawemera iminsi mikuru yose patiri muvuga muti ku rwego rw'igihugu mu ntwaro ntibo kwama bemera iminsi mikuru ijanye na beranda ariko mwebwe mukazokwama muhimbaza yego Kevin ati ni uwo munsi ntiwo munsi gusa ariko
ubuzima biryoshye cyane
mugabo uwo munsi ntuganye wovaho
kubwanje uwo munsi umva biragongene abantu bawukuraho uko waje abantu bikaba mu buzima bwabo biragongene ukuraho hani bindi nyene tutaba twemera mugabo usanga nyene bihari urumva nyene byarashizweho isi nuko nyene ifata mugabo kuri abamenye imana abamenye imana bakuye kumenya ijambo ry'Imana ribasaba kuye kubaho ubuzima imana ibahamagara kubaho hano muri nosi ntibajanwe n'ivyikigiye n'ijambo ry'Imana itubwiye ariko bahinduke gose ubwo rukundo ntibaruhe umunsi kandi nikindi ntibanagwite nubwo patire ambabari gatowe kubera iki ari servant bise umuvunyi w'urukundo nagira umuvunyi w'urukundo n'umwami w'abami Yesu Kristo kubwanje nica aho nyabona urakuye kubihindura aho nyabona ka umunsi bitewe donc umuvunyi wabo ari Kristo esko uwo ni wadukunza urukundo dasha uwo bafatiye kuri ako kantu kabaye bacagoma nyene kubeha inguvu ariko uwatweretse urukundo runyuranye nubwo abantu bwose n'umwana w'Imana jero ko bavuga ko Severant ari we muvunyi w'urukundo aho sindabyumva gucya
bunya bunda kwa bakundana mu biringira atari mu mpemu ngira atari mu mutima mwiranye
urumva iyo ukunda iyo bavuze ubundi urukundo ni kintu c'impemu ni kintu c'umutima urukundo si kintu c'umubiri. Okay, mu bagiriki baragerageza kuvuga inkundo zitandukanye. Baravuga urukundo umwana akundana n'ababyeyi, baravuga urukundo abantu bakundana kubera ico bahuriye ko muri abavunjaye dusanga umuvunjaye afise abagenzi abavunjaye. Burya n'abamaraya n'abo nyina abagenzi abamaraya. Ibisuma bifise nyene urukundo bikundana hagati yabo. Ubwo nago n'urundi rukundo. Hakaba n'urundi rukundo ruri hejuru y'izo nkundo izo bari kubaravuga cyane urukundo rufatiye ku maraso donc kubera ko mvukana nanaka umva nyine harukundo nyene rw'amaraso niki mugakaba rero n'urundi rukundo ruri hejuru yago ubwo nibwo rukundo tuvuga ndetse no mu ijambo ry'Imana urukundo bita agapeo ni urukundo rudafite icyo rufatiye ko udakunda umuntu kubera ko mwigana udakunda umuntu kubera ko mukorana udakunda umuntu kubera ko hari ico muhuriye ko umukunda kubera ko Imana yasutse urukundo muri wewe kandi nawe gusaba kumukunda. Yesu yavuze ngo urukundo muzogiranira niko ruzokwerekana ko muri abigishwa banje nimba byukuri muri abanje nuko muzokwerekana ngo urukundo rero urukundo tugumve ko si urukundo gusa rwaba ukundana niki ahubwo n'urukundo dukunda umuntu wese n'urya mwana mwibarabara ariko arasegereza n'urya muntu atagira ikimura umuntu wese ahamagarirwa n'uvuga gukunda kwereka uwundi urukundo Imana we yamukunze.
Yego reka mukurangiza twumve icyo Patrice Pierre abivuga ko
yego cende makengurukira umuvukanyi n'uvuga no munsi bitirira ngo n'urukundo mwisanzwe nta munsi hari wo kuvuga ngo n'umunsi wabakunda naho tegereje kwaba kuko urukundo n'ugwa iminsi yose urukundo n'indemano turaruvukana n'ugwa iminsi yose gushika ku muhero w'isi gushika umunsi umuntu apfa nawe hari burebe ivyo onye biza kugira tugarure abantu bitirira uwo mweranda ngo batakare ni kugira tubagarure tubakureyo tubagarukane bazi mu nzira y'ukuri bareke kwitirira urukundo icyo rutari.
Ego Patrice Pierre Sengiyumva muri mubajejwe ubutumwa bw'ingo n'imiryango muri diocese nkuru ya Bujumbura turabakengurukiye ko mitavye ikiganiro.
Murakoze cyane ndatumiye n'abantu baze kuza muri foye ku mugoro imisore n'inkumi.
Ego Apotre Kevin Sibomana murongo ishengero umugwa w'Imana nzima Serge namwe mbwe turabakengurukiye ko mwitavye ubutumwa
namwe turabashimiye ko mwatwiyumviriye ko
ego namwe bwe Miss Furaha Rebecca wo kuri kaminuza mpuzamakungu ya Equateur ibujumbura namwe mbwe turabakengurukiye.
Murakoze cyane kubutumire.
Kwibutse abatwumviriza ko mwari ko mwumviriza ijwi rya Amerika aho twari ko turavuga ku munsi mukuru wimirije ku munsi wejo w'umweranda Valentino. Diane Ndonse na indemeshije kino kiganiro ndabakengurukiye.
Radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio
Harakoze mugenzi wacu Diane Ndonse Bujumbura ko dusaba imbabazi mwumvise ko avuga ngo Saint Valentin ni ku munsi wejo si ku munsi wejo kuko ejo ni kuwa gatatu ariko azo ari ku munsi wa kane nuko rero tukifuza tubifuriza mwebwe muzo wihimbaza kwitegurira neza batayihimbaza namwe bwe mubandanye kuranirwa mu byo murimo. Nunga haduche du sozere kigani liwanyu muna rachuno mwuse mwakoze kitega abiri ya koze Fasil Gebehu yegera ni jamajwi hamwena engineer odusi ya mfaje muhinga bugivzi umananje diani na hazo tarikume kuri mikro tuzo ngele ejo na hotu kwa herehi. Tuwasige kano kadidi imbo karadiju gi Amerika.
Yala tanzi jambo kabarundi tuliru huta mugushikiriza icho tugona Tugahuzayo kwitwi
ry'America Radio ijwi ry'America Yabaye isubizo cyacu Radio ijwi ry'America yo Yabaye isubizo cyacu Mugutera igihugu cy'u Burundi Yabaye isubizo cyacu